Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa gatanu, itariki ya 13 kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2018. Muratwumvira kuri FM 94.9 na 95.2 mu Burundi, kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi kandi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Amakuru ayo hirya no hino ku isi arabanza, arakurikirwa nayo mu biyaga bigari. Mu Burundi, CNC yahagaritse mu gihe cy'amezi atatu igice kimwe cy'ikinyamakuru Iwacu. Leta y'Ubwongereza yo yatangiye iperereza ku Banyarwanda batanu bakekwaho ibyaha bya genocide.
Nta cyizere kirenze icyo nari nsanganywe mu gitondo, ariko ni umuyobozi w'igihugu ahagarariye ahangaha mu Rwanda. Nta mpamvu n'imwe nta kwizera ibyo yambwiye, no gutegereza nkabireba.
Uyu ni ministri w'ubutabera w'u Rwanda, Johnston Businge, nyuma y'ikiganiro yaramaze kugirana ejo na ambasaderi w'Ubwongereza i Kigali kuri bariya batanu bakekwaho rero ibyaha bya genocide. Nk'uko rero twabisezeranye tugitangira, reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bahisemwo kugumizaho inama itekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu i Geneve mu Buswisse yo gutororokanya amafaranga azofasha abanyagihugu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, naho leta ya Kinshasa yanse kwitaba iyo nama. Muvugizi w'ibiro bya ONU bijejwe imfashanyo OCHA, Jens Laerk, yavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bashigikiye iyo nama kandi bayitaba. Iyo nama igamije gutororokanya umuriyaridi umwe n'ibice indwi by'amadolari y'Abanyamerika, kandi ni nayo izoca igena abazokurikirana ingene ayo mafaranga yanswe na leta ya Kinshasa azokoreshwa. Kinshasa ibona ko ni hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo akoresha imvugo ndenzarugero mu kuvuga uko ibintu bitari muri ico gihugu. Imvugo Kinshasa ivuga ko igamije kwirukana abanyamitahe mu gihugu. Kinshasa ivuga ko ibitigiri by'abatejejwe izawo mu gihugu hagati bivugwa n'ayo mashyirahamwe biri munsi ku bice 20% by'ibishikirizwa na HCR. Abantu bashika kuri bane barishwe na bombe yaturikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru igihe abantu bariko bararorera urukino rwahuza imirwi y'umupira w'amaguru mu bumanuko bwa Somalia mu ntara ya Lowa Shabere ku munsi wa kane ejo. Ibyo byatangajwe n'abategetsi bajejwe umutekano muri Somalia. Icegera cya komisere w'igisagara cya Barawe, Bashir Mohamed Yusuf, hamwe n'abaganga bavuga ko abantu 13 bakomeretse bakomerekejwe n'iyo bombe muri icyo gisagara kiri ku birometero 220 mu bumanuko bushyira uburengero bw'umurwa mukuru Mogadishu. Yusuf avuga kandi ko iyo bombe yari yatezwe mu gice cy'ubwugamo bw'abategetsi mu ntumbero yo kwica abategetsi bo muri ako karere bari kujya kurorera, ariko ngo Imana yarakinze ntibashikirwa kuko bari bicaye mu bundi bwugamo. Iyo bombe rero ibona guhitana bamwe mu bakinyi hamwe n'abarorerezi. Nta n'umwe ariyitirira ico gitero, ariko abarwanyi ba Al-Shabab nibo bama bagabye ibitero nk'ivyo muri iyo ntara no mu gihugu ca Somalia. Muri Uganda naho intambwe cumi n'imwe zaratoye zarafuye ku munsi wa kane jo mu ishyamba ry'iratiro ryitiriwe umwamikazi Elizabeth mu bumanuko bushira uburengero bwa Uganda. Gushika ubu icazishe ntikiramenyekana. Bashir Hangi ajejwe kumenyesha amakuru mu kigo kijejwe gukingira ibikoko muri Uganda yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko amatohoza yatanguye, ariko ko bakeka ko zoba zarahawe uburozi. bashira avuga ko zatoye mu mihana y'abarovyi ihamakungu ni mu ishamba rihurumbirwamwo n'aba mukerarugendo. Izindi ntambwe rero 15 zaratoye ibiziga muri Uganda muri iryo shamba nyene hagati y'imyaka 2006 n'2007 zihawe ishano ry'uburozi n'abakekwa kuba abanyagihugu begereye iryo shamba nk'uko byashikirijwe muri raporo y'abahinga muri ico gihugu. Umurwi w'abahinga bishiramwe mpuzamakungu rijejwe kubuza ikoreshwa ry'ibirwanisho by'ubumara OIAC mu funyafunyo y'Igifaransa bari mu nzira bagana muri Siriya aho batekanya gutangura ibikorwa byabo ku munsi wa gatandatu. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kane n'iryo shirahamwe. Ibyo bitangajwe kandi mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse byagiriza Leta ya Siriya gutera ibyuka by'ubumara mu gace ka Duma karimwo abarwanya leta hafi y'umurwa mukuru Damascus ku munsi wa gatandatu itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Ambasaderi wa Siriya muri ONU Bashar al-Jafari wemeza ko abahinga ba mbere bari bitezwe mu gihugu ejo ku munsi wa kane abandi kuri uyu munsi wa gatanu. Ishyirahamwe gishinze guharanira hagati y'akazi na muntu Amnesty International ivuga ko ibihano byo kwica byagabanutse muri Irani kuvaho bahagarikiye guhanisha abacuruza ibiyayururamutwe igihano cyo gufa. Muri raporo ya buri mwaka yasohowe ku munsi wa gatatu, iyo shyirahamwe rifise icicaro gikuru i Londres mu Bwongereza ryavuze ko Irani yaciriye ibihano byo kwicwa abantu bashika 507 mu mwaka w'2017 urangiye ugereranije no mu mwaka w'2015 aho ibitigiri by'abafuye bishwe n'ico caha byarenga ku bice 11%.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda aya yaramakuru yo hirya no hino ku isi mudukurikire no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Ubu noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Ubwongereza bwatangiye iperereza ku banyarwanda batanu bakekwaho ibyaha bya genocide. Ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Jean Lomas yabitangaje ejo i Kigali amaze kuganira na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge. Asumta Kaboyi araduhe inkuru.
Leta y'u Rwanda irishimira ko ubutabera bw'Ubwongereza bwatangiye amaperereza ku rubanza ruregwamo abagabo batanu bakekwaho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Abaregwa ni Vincent Bajinya, Mutabaruka Celestin, Munyaneza Charles, Ugira Shebuja Celestin na Ntezirye Emmanuel, bose bakekwaho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge atangaza ko hari hashize imyaka 11 Leta y'u Rwanda isaba y'Ubwongereza kohereza mu Rwanda aba bagabo ngo baze kuburanishirizwa mu gihugu.
Ikitwa urwego rwabo rw'ibanze rukurikirana rukora iperereza ku byaha yambwiye ko rwabihaye uburemere bwabyo. Yambwiye ko iyo Metropolitan Police imaze gukora akazi kayo ibigeza kuri kubushinjacyaha bwa kiriya gihugu bwitwa Crown Prosecution Service, nabwo bugafata umwanzuro wo kuregera urukiko cyangwa kutagera urukiko bitewe n'uko bubibona.
Hari icyizere mwamufite none ku buryo bijya bigiye kuva mu nzira?
Nta cyizere kirenze icyo nari nsanganywe mu gitondo, ariko ni umuyobozi w'igihugu ahagarariye ahangaha mu Rwanda. Nta mpamvu n'imwe nta kwizera ibyo yambwiye, no gutegereza nkabireba.
Mu kiganiro ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yahaye itangazamakuru nyuma y'ibiganiro agiranye na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda yavuze ko ubugenzacyaha bw'Ubwongereza bwatangiye iperereza ry'ibanze kuri bariya bagabo batanu bakekwaho ibyaha bya Jenoside. Agira ati, twaganiriye ku bibazo bitandukanye birebana n'ubutabera nk'uko mushobora kuba mubyibaza. Twavuze ku bantu bakekwaho uruhare muri Jenoside uba mu Bwongereza. Nijeje Minisitiri w'Ubutabera ko iki ari ikibazo duha agaciro kanini, gusa ni ikibazo kireba ubutabera, ntabwo ari ikibazo cya politiki, ntabwo dushobora kukinjiramo. Polisi yatangije iperereza ry'ibanze kugira ngo irebe niba aba bantu bakurikiranwa n'amategeko y'Ubwongereza, icyemezo kikaba cyafatwa n'ubushinjacyaha. gusa aya aracyara amaperereza y'ibanze gusanijeje leta y'u Rwanda kwica ari ikibazo dukurikiranira hafi.
We are taking this case very seriously and we're following it very closely.
Umwaka ushize nibwo urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza bwafashe umwanzuro wo kwanga kohereza mu Rwanda aba bagabo batanu baregwa. Urukiko rw'ikirenga rwavugaga ko nta butabera babona, ibintu byamaganywe cyane na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnson Busingye.
Biriya ni ibinyoma, biriya ntabwo ari byo. Hari ibihugu byinshi cyane, Amerika, Canada, Sweden, Denmark, Ubuholandi, Uganda, ari bihugu byinshi byohereje ahangaha abantu barimo baraburana, mujya mu nkiko mugakurikirana. Ntabwo ntekereza ko twaba dutegereje abaturuka mu Bwongereza ngo babe aribo batabona ubutabera hanyuma abandi bose babubone. Ibyo rero ntabwo ntekereza ko bifite ishingiro, ariko ntabwo ari igihe umucamanza wa hariya, ntabwo ari igihe ufata ibyemezo bya hariya uko babibonye, wenda bashingiye ku bindi bintu ntazi, ariko ntabwo ntekereza ko bifite ishingiro ko batabona ubutabera, kuko namwe murabibona hanga.
Aba bagabo batanu ubushinjacyaha bw'u Rwanda bakurikiranwa ibyaha binyuranye. Vincent Bajenya akekwaho kuba mu itsinda ryari rifitanye isano rya hafi na Perezida Juvenal Habyarimana wari Perezida w'u Rwanda, akaregwa gutegura no kwica Abatutsi benshi muri Kigali ubwo bwicanyi bwagiye bukorerwa muri za bariyeri ku bufatanye n'Interahamwe. Mutabaruka Celestine yahoze ari pasiteri mu itorero ry'Abapantekote akekwaho kugira uruhare mu gufatanya n'Interahamwe mu gutegura, guhagarikira no gushyira mu bikorwa ubwicanyi bwakorewe abasaga 2020 barimo abagore, abana n'abagabo baguye mu bisesero mu cyahoze ari komine ya Bwakira muri prefektura ya Kibuye. Munyaneza Sharire yari burugumestre w'iyahoze ari komine Kinyamakara muri prefektura ya Gikongoro, nawe aregwa kugira uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside ndetse no kuyobora ibitero byagabwaga ku mugezi wa Mwogo muri Gikongoro bikaba byaraguyemo Abatutsi benshi. Nawe Celestine ugira shebuja nawe yahoze ari burugumestre wa komine Kigoma muri prefektura ya Gitarama, nawe aregwa gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside. Bivuga ko yatanze itegeko ku Nterahamwe byo kwica Abatutsi bari bajyanywe ku biro bye bya komine, abaha n'amabwiriza yo kujya guhiga Abatutsi aho byakekwaga ko bihishe ngo bicwe. Neza bya Emmanuel we yahoze ari burugumestre wa komine Mudasomwa muri prefektura ya Gikongoro, aregwa kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Ejo ministre mushya w'ibikorwa remezo Claver Gatete yahererekanije ububasha n'uwo asimbuye James Musoni. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye uyu muhango araduhe inkuru.
Mu ijambo rigufi yagejeje kubaraho mu muhango w'ihererekanya w'ububasha na ministre mushya w'ibikorwa remezo Bwana James Musoni wategekaga iyi ministeri, yashimye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku cyizere yari yaramugiriye mu nshingano yari yaramuhaye zo gutegeka iyi ministeri n'ahandi yagiye ategeka. Bwana Musoni yanashimye imikoranire myiza hagati ye na bagenzi be basigaye mu kazi. Yavuze ko yizeye ko ambasaderi Claver Gatete umusimbuye kuri uyu mwanya azafatanya n'abasanze kandi ko ibintu bizakomeza kugenda neza.
Hari byinshi bimaze gukorwa, ariko hari na byinshi cyane bitegereje imbere gukorwa kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje igihugu cyacu. Simfite rero impungenge izo arizo zose ko nshingiye ku bunararibonye Minisitiri Gatete afite ubuhanga n'ubushobozi bwitange bwongera kuri iyi kipe iri ahangaha irimo ba Minisitiri of State n'abandi ba senior managers baraha yuko muzagera ku nshingano zanyu.
Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Gatete nawe yashimye icyizere umukuru w'igihugu yamugiriye mu kumuhiza inshingano, yizeza ko ku bufatanye na bagenzi be bazakora icyo basabwa.
Ubu rero nje hano nk'umunyeshuri uje kwiga kugira ngo dufatanye twese, nanone turebe ko twakomereza aho Minisitiri yarigejeje under the leadership of outgoing Minister Musoni. Ubu tuzafatanya, ariko tuzi neza ko inshingano ziremereye, ariko ntabwo byatera impungenge cyane cyane tuzi timu yariri muri iki gikorwa. Turabona nta mpungenge zihari z'uburyo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tugere ku nshingano z'igihugu cyadushinze.
Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete ageze kuri uyu mwanya yategekaga Minisiteri y'imari n'igenamigambi. Kimwe mu bibazo by'ingutu bimutegereje birimo iby'imihanda yubakwa bihabanye n'uko biba byateganijwe, ahanini kubera ibibazo bya ruswa bikunze kuvugwa muri uru rwego. Perezida Kagame akimara kurahiza guverinoma nshya muri manda ya gatatu yatangiye 2017 yasabye ko byahinduka.
Ibikorwa remezo Minisitiri uri hano, ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda, umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge, cyagomba kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu.
Ministre Gatete yabwiye abanyamakuru ko iki kimuraje ishinga
yuko birababaje kuko amafaranga menshi dushyira mu mihanda n'amafaranga aba yagurijwe ayo twaba twavanye mu baterankunga amafaranga tuba tuzishyura nk'umwenda ariko iyo adakoreshejwe neza kugira ngo tubone icyo amafaranga yagombaga gukora ibyo ngibyo ntabwo twatubonye umusaruro twatwiteze niyo mpamvu rero kureba uburyo iyo mihanda ikorwa n'uburyo habaho maintenance iyo mihanda nyuma imaze gukorwa kugira ngo ntiyangirike vuba ari akazi ari inshingano zacu tugomba kuzashyiramo imbaraga zidasanzwe.
James Musoni kugeza ubu tarahabwa indi mirimo yakunze kubarizwa mu mirimo ikomeye ku butegetsi bwa Perezida Kagame uretse kuba ari no mu rwanashyaka ukomeye wa FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Musoni yabayeho umutegetsi wungirije mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, yategetseho Minisiteri y'imari n'igenamigambi, ategeka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, anategeka Minisiteri y'ibikorwa remezo. Kubera iyo mpamvu hari abari basigaye bamwita kazina ka super minister. Icyakora uku kuvanwa mu kazi kwa bwana Musoni hari abakunze kubisesengura bakavuga ko bidatunguranye. Ishize mu buryo butamenyerewe muri kimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta hasohotsemo inkuru bamwe bavugaga ko yashyiraga ku karubanda wari Ministre Musoni ubwo yasozaga umwiherero w'abategetsi bakuru mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda mu minsi ishize. Perezida Kagame avuga ko bamwe mu bategetsi bakora icyo yita kwiremereza bidakwiye ntawe yigeze avuga mu mazina, gusa hari abatangiye gukeka ko na Musoni yari mu babwirwaga kuko na ministeri yategekaga yakomojweho. Ati hari abaministri bava mu ndege akazi kose kakorwaga ku kibuga cy'indege kagahagarara kubera kubitaho mu bidakwiye.
Ibintu byose bigahagarara aho kugira ngo wowe manager cyangwa police urashinzwe security, wowe manager ushinzwe management ya airline, ibintu byose birahagaze ugiye kwiruka inyuma ya minister manutse mu ndege. How? Ni mucu kibaheye urabagezeho urabakwiki? How?
Mu muhango w'ihererekanya w'ubasha bwana Musoni yacishagamo akamwenyura bisanzwe ubundi akifata kukananwa nk'umunyabibazo. Abari bashinzwe kugenera abanyamakuru kuvugana n'impande zombi bagennye Ministre Gatete gusa. Hari abanyamakuru bakurikiye bwana Musoni ngo agire icyo abatangariza kandi byashobokaga ko hari icyo yari buvuge, ariko abari hafi aho bahise babakumira vuba na bwangu ahita yinjira muri asanseri ya ministeri. Hagati aho kandi hari inyandiko ndende ziri gucicikana bivugwa ko zanditswe n'abiyita abakozi b'ikigo cy'amazi isuku n'isukura wasaki gishamikiye kuri Ministeri Musoni yategekaga. Ziravuga ko muri icyo kigo n'ibindi bishamikiye kuri Ministeri y'ibikorwa remezo Musoni yari yarimitsemo ikene wabitonesha n'ikimenyane. Muri izo nyandiko zafatwa nk'impuruza hagaragaramo urutonde rw'abantu 16 bakomeye muri wasake ngo bahawe akazi bidashingiye ku bushobozi ahubwo ko bose ngo baturutse Uganda. Kuri ubu byose bigamije kwimika icyo bita umuco w'ironda karere basanga waba intandaro yo gucamo abanyarwanda ibice, bakavuga ko kubutaruziranye na Musoni byagoranaga kubona umwanya ukomeye. Hari amakuru bigoye kugenzura mu bwisanzure avuga ko James Musoni yabafungishijwe ijisho ari watemerewe gusohoka. Iyo baza kumutwemerera cyari mu byibanze twagombaga kumubaza twamuhamagaye kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba. Akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu CNC rwahagaritse mu kiringo cy'amezi atatu igisata kimwe cy'ikinyamakuru Iwacu kijejwe kwakira ibyiyumviro by'abakunda icyo kinyamakuru. Byinshi kuri iyi nkuru na Raymond Zimana.
Iyo ngingo yaciye ija mu ngiro ubwo nyene yejeje gushikirizwa n'urongoye urwego rw'igihugu rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora. Kuri uyu wa gatatu ihagarika igisata kijeje kwakira ibyiyumviro by'abasomyi rubrique commentaire mu kinyamakuru Iwacu mu kiringo cy'amezi atatu. Karenga Ramadan, umukuru w'urwego Sense avuga ko icyo kinyamakuru caretse ibyiyumviro bitubahiriza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru birarengana kuri ugo rubuga.
Twarasuzumye nk'ibyanditswe muri Iwacu mu byumviro bitangwa n'abasoma. Hari igihe nabo nyene bavuga ibintu, bandika ibintu, ugasanga bashishije umuntu kumucisha ku iradiyo cyangwa ku kinyamakuru birarekuriwe, ariko nukuraba ibyo avuze mu gihe bigiye kubiri n'amategeko nturekuriwe uri umunyamakuru kubireka bikandikwa cyangwa bikavugwa. Kuri ivyo rero Iwacu twafashe ingingo muri sense yo guhagarika kiringo cy'amezi atatu kijya sata kijanye no gutanga ibyumviro, ariko ku buhinga bwa none si kuri journal yandikwa amezi atatu bazotubwire yuko byasubiye kuja mu buryo bandika bacishije ibyumviro by'abantu nabo nyene bisunga amategeko, kuko iradio ikinyamakuru sigikoresho cy'umuntu ashaka gucoza uwundi, ashaka gutuka uwundi, ashaka kugenda kubiri n'amategeko. Oya, ndibirekuriwe mu mwuga wo guhanana no kumenyesha amakuru.
Kiretse icyo gisata cyahagaritswe, icyo kinyamakuru nyene kiragabishwa ko gishobora gusubira gufatirwa ibindi bihano. Ikindi kinyamakuru cyagabishijwe n'urwego Sense ni ikinyamakuru Renouveau hamwe n'iradio y'Imico Kama. Ramadan Karenga arongoye SNC avuga ko hamwe ibyo binyamakuru bitokwisuzuma bishobora gufatirwa bihano.
Radio Kiritire nayo nyene mu kiganiro bacishije ku radio kijanye n'imigendere hagati y'u Burundi ni ishiramwe muzamakungu arivyo nabo nyene bagiye baravuga bitajanye n'imigenzo bitisuzuma amategeko ivyo navyo turabisuzumye turavuga bobo ko ari bwa mbere twagiye turabaha gasopo ico kimwe n'abandi abo ba journali wacu sinavuze ibindi kuko bo n'ibindi barandika no mucongereza hamwe na journal Le Nouveau nabo nyene twabahaye gasopo kugira ngo bikosore hanyuma ndibasubire kwandika mu ndimi zitemerewe mu mategeko igihe baje kwiyandikisha hano baje kwiyandikisha ko bandika mu gifaransa gusa ni ukuvuga rero basubiye kwandika muri izo ndimi zitarekuriwe n'amategeko tuzoca tufata izindi ngingo.
Igisata cy'ivyumviro cy'abasomyi mu kinyamakuru iwacu gifatiwe ibihano ku nshuro ya kabiri kuko muri 2013 icyo gisata cyari cyahagariswe mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Icyo gihe urwego sense rukaba rwagirije ikinyamakuru iwacu ko carese ivyiyumviro bityoza umukuru w'igihugu kandi bihungabanya umutekano w'igihugu birarengana. Kiretse ico gisata gushika ubu iradio Ntumbero FM iracyari mu bihano kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 2017. Iyo radio yahagariswe mu kiringo cy'amezi atandatu yagirijwe ko itakurikije ibyo yiyemeje Cahier de Charge n'urwego sense. Mu ntango z'uno mwaka umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe yarahagariswe n'ubwo rwego nyene mu kiringo cy'amezi atatu inyuma y'amezi abiri ari mu bihano acaratezurirwa. Egide Nduwimana yari yagirijwe kuba atahaye agaciro incungu z'u Burundi mu nkuru yari yakoze ku kungene hatunganywa ibirori byo kwibuka izo ncungu. Ni mu gihe iradio CCIB FM Plus yatezuriwe mu mpera z'umwaka wa 2017 inyuma y'amezi abiri iri mu bihano yari yahagariswe na sense mu kiringo cy'amezi atatu kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi 2017 yagirijwe gushikiriza inkuru ku bijanye n'ubwicanyi bw'abarundi bwabereye Kamanyora mu gihugu cya Congo itisunze akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru no kutubahiriza intumbero ngenderwa ko y'iyo radio. I Bujumbura, Remonzimana, ijwi rya Amerika.
Antoine Kaburahe ayobora ikinyamakuru iwacu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diana Nininahazwe avuga ko icyemezo cya sense kibabaje kandi kije kuniga ijambo abantu amagana.
Ingingo yatubabaje kandi yadutangaje rwose kubera icyo gihandi abantu bavugira ko icyo bifuza birakorwa ku masite internet nka yose. Tumaze imyaka 10 rero dukora abarundi abasomyi bakavuga icyo bagaye ari byo bagaye ubutegetsi ari byo bagaye abanyapolitiki ari byo bagaye amashyirahamwe ya societe civile mbere n'ibyo bagaye ku kazi kacu nyine tugakora byari ibintu byiza cyane mu gihugu kivugaho kiri mu demokarasi yuko abantu bashobora gushikiriza ibyumviro. Ni ingingo rero yadutangaje kandi yatubabaje.
Icyo babasigurira bavuga ko bashimye kubihagarika ni nk'iki?
Ntibatweretse neza bati nibi kuko iyo batwereka umuntu yabusha kwisigura uyu yavuze ibimbwa hari undi avuga ibi kuko kuri iyo soho mubasanga hariho uri ko arashigikira ibi ubundi agacaza avuga agashigikira ibindi bidasa niho byari biryoheye kuko abantu bahana ijambo yewe ku bwanje kuri forum hariho ibyumviro bitandukanye nta kundi mugabo urumva nuko bimeze turabyakira naho tukwitwara murabyumva.
Urongoye urwego rujeje kugenzura uko ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC Karenga Ramadan avuga ko mu vyo yahoye ikinyamakuru cyanyu ari uko abacisha ivyumviro kuri urwo rubuga babicisheho bitubahirije amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru. Muragenza urwo rubuga mukaraba ivyandikwamwo hama murabye musanga mwebwe biba vyubahirije ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu Burundi.
Cyane kugira yuko nko mu bintu twahora turekura bikaja ko hari na byinshi cyane tutarekurira kuja ko kubera hari usanga harimo ivugo itaryoshe twaronka nk'abantu bandika barenga nk'amajana abiri ku munsi mugabo uharuye ibyo twashyiraho nk'icya gatatu ibindi umuntu akabigosora ntabishyireho kuko usanga hariho abatukana hariho abavuga imvugo itaryoheye amatwi ibyo twabikora iyo myaka 10 iheze nuvuga yuko atanguranije ku bwanje n'abo dukorana twahora tubona mugabo twasanga abantu bavuga ico byumvira ico batasinye cyangwa ico basinye byari bisanzwe byari bisanzwe ico gituma ngiye mvuga nti birababaje kubona yuko ico gihanze cy'abantu baganirira ku byerekeye amakuru bagihagaritse mugabo rero iyo umuntu agombye gutora amakosa yagaratora ugomba kujya nta burica gukoza niko umugani w'ikirundi kandi je nibaza yuko mu bisanzwe ubuhinga bwa none ngere bumeze ubu abantu bagombye kuvuga ku nkuru yavuzwe ntibabura aho bayivugiye bashatse barashaka kuyivugira n'ahandi nibaza yuko bitari ngombwa kurinda kugara ubwo rubuga mugabo twebwe turubaha inzego twarabyakiriye nta kundi
mugategekanya gukora iki
oya wokora iki barugaye hama amezi atatu nibacikura tuzosubira tureke abasomyi basubire bashikirize ibyumviro mugabo urumva ubu barugaye umvaga ni ukubwira iki nuko bimeze nibihe mugabo ntacu nuko nyine
Antoine Kaburahe murongoye ikinyamakuru iwacu mu gihugu cy'u Burundi turabashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu biganiro vyabereye i Washington DC, Brett McGurk, intumwa idasanzwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu runani rw'amakungu rujejwe gutsinda Leta ya Kiislam, yavuze ko intambwe zikomeye zashyizweko mu gihugu cya Iraq kuva Leta ya Kiislam ifasha ibisagara bikomakomeye byo muri icyo gihugu n'ibice bitari bike haraheze imyaka ine. Abanyayiraki miliyoni zitatu n'igice baragarutse mu ngo zabo mu bice byigeze kuba bigenzurwa na Leta ya Kiislam. Mu bisanzwe bifata imyaka igera kuri 10 kugira abantu bangana gutyo bashobore kugaruka mu ngo zabo mu kiringo cy'inyuma y'intambara. Brett McGurk avuga ko ivyo bashoboye kubikora ku vyerekeye Iraq mu kiringo gitoyi. Yavuze ko ibintu byari bimeze nabi cyane muri Iraq mu mwaka w'2014 igihe igisagara cya Mozo cyari cyafashwe na Leta ya Kiislam mu gihe uwo mugwi wari ugiye gufata umugwa mukuru Baghdad. Uburyo bushasha bwo kurwanya Leta ya Kiislam bwari bukenewe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'uko zivuganye n'abategetsi b'igihugu cya Iraq zafashe ingingo yo gukoresha uburyo bushasha habanya Iraq babifashijwemo n'urunani ruyobowe na Amerika bashoboye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2014 gusubira kwigarurira igihugu cyose. Abanya Iraq baragwanye benshi barahasiga ubuzima yamara ibintu byarahindutse muri Iraq kubera bakoze igikorwa gikomeye cyane. Intumwa idasanzwe ya Perezida wa Amerika mu runani rw'amakungu rujejwe gutsinda Leta ya Kiislam, Brett McGurk, yarerekanye uruhara abagwanyi b'abakirde b'abapeshmerga mu ntambwe zashyizwe ko mu kuvuga ko abapeshmerga bagwanyi abatari bake muri bo baratakaza ubuzima mu rugamba rwo kugwanya Leta ya Kiislam. Yongeye kandi arahayagiza ugukorana hagati y'abapeshmerga na Leta ya Iraq. Avuga ko urugamba rwo guhabuza igisagara cya Mozo rutari kugenda neza iyo hatabu gukorana hagati y'izo mpande zibiri. Abajijwe ku ruhara rw'igihugu cya Iran muri Iraq, McGurk yatangaje ko Iraq na Iran bifitanye imigenderanire ikomeye ifatiye ku mico n'ubutunzi izobandanya. Yamara yatangaje ko uruhara rw'igihugu cya Iran rutegereza kugira aho rugarukiye. Yavuze ko abanya-Iraq bategerezwa guhabwa uburyo bwo gukingira ubwigenge bwabo.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti za radio Ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane. Ariko rero ibiganiro birakomeza, mugira umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.